muracyumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi eshatu zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi ry'Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Umurundi w'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ejo yaragiye kwicwa n'umukoresha we w'umunyatanzania, yaramuhoye ko amwishyuza amafaranga ye yakoreye.
Nukuri yarankubise cyane birenze, kuko abaye gufata isuka yari afise ashaka kunyica, yemera kibaza guhuruza, baravuga ati nimuzi dutabare, muze mu dutabare mu nkambi, bose baciye bamanuka,
Uyu rero ni uwo murundi w'impunzi mu nkambi ya Nduta wari ugiye kwicwa. Hagati aho ifaranga ry'Uburundi ririmo rirata agaciro ku buryo butigeze bubaho, naho president w'Ubushinwa ari mu ruzinduko mu Burusiya aho abonana na mugenzi we Vladimir Putin. Ikaze amakuru arambuye yo hirya no hino ku isi no mu biyaga bigari, ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, perezida w'Ubushinwa Xi Jinping uyu munsi yatangiye uruzinduko rw'iminsi itatu mu Burusiya, yagiye kuganira na mugenzi we Vladimir Putin. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nininazwe.
Urugendo rwa perezida w'Ubushinwa Xi Jinping i Moscow ku murwa mukuru w'Uburusiya rugamije ahanini gutsimbataza imigenderanire y'Uburusiya n'Ubushinwa mu by'ubutunzi no kwerekana ikibanza Ubushinwa bwifuza kugira mu gutorera umuti intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ciwe yakira mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping, yavuze ko yiteguriye gukorera ku nkingi 12 Ubushinwa buheruka gutanga nk'umuti intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. President Putin yagize ati imiryango yacu iruguruye ku biganiro by'amahoro, ntankeka ko igihe kigeze tuzoganira ku ngingo zose mwatanze nk'umuti, ingingo zanyu turazi hagaciro. President Vladimir Putin yashimagije urugendo rwa mugenzi we w'Ubushinwa, avuga ko mu gihe ibihugu byo mu burengero bifitiye ico yise urwanko uburusiya mu kugendera ico gihugu, Xi Jinping yerekanye ko igihugu ciwe ari incuti magara y'Uburusiya. President w'Ubushinwa niwe mutegetsi wa mbere abonanye na President Putin kuva senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI imusohoreye umutahe mpuzamakungu kwera ivyaha birimwo ukunyuruza abana bo muri Ukraine iyo sentare mwagiriza. Uburusiya bugaruka kuri ivyo vyagirije ivya CPI uno munsi, bukaba bwavuze ko bishingiye ku rwanko, bwongera kandi butangaza ko bwuguruje urubanza ruri mu rwego rw'ubugizi bwa nabi aho burega abacamanza n'abashingwamanza ba senare mpuzamakungu mpanavyaha. Ubushinwa nabwo kuri iyo ngingo bwaciye buvuga ko umutahe mpuzamakungu CPI yasohoreye Putin werekana ico bwise uguhengama kw'iyo sentare. Ukraine igaruka ku rugendo rwa president w'Ubushinwa mu Burusiya, yatangaje ko Ubushinwa bwari bukwiye kotsa igitutu Burusiya kugira ngo buhagarike ico Ukraine yita agasomborotso ku Burusiya. Akatari gake ahatuributsa ko amakungu yagirije Ubushinwa gushigikira Uburusiya mu ntambara burimo na Ukraine, ariko Ubushinwa bukabihakana. Urugendo rwa president w'Ubushinwa mu Burusiya buzomara iminsi itatu. Ibiganiro nyezina hagati ya president w'Uburusiya na mugenzi we w'Ubushinwa bikaba bitegekanije gutangura ejo kwa kabiri.
Ijwi rya Amerika, tujye muri Mali. Abakozi babiri ba komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR bari bamaze ibyumweru bibiri barashimuswe, barekuwe uyu munsi. Niko se Oriane itangiye ashaka watubwira ibyabo.
Ego cyane, Croix Rouge yabitangaje bicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter, imenyesha ko abo bakozi bayo babiri bari baranyurujwe mu bisagara vya Gao na Gidal mu buraruko bwa Mali mu ntango z'uko kwezi kwa gatatu. Barekuwe kuva mu mwaka wa 2012, icyo gihugu kirahanzwe n'umutekano muke kuva aho abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihad batangura ibitero mu buraruko bw'igihugu. Abo bagwanyi ba jihad b'umugwi wa Al-Qaeda ukorana n'abaharanira leta ya Kiislamu bongereje ibitero aho bagenda banyuruza abanyagihugu bakanabikora mu bihugu bibanyi vya Niger na Burkina Faso. Muri ako karere abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barishwe, abandi miliyoni zibiri barata ingo zabo. Icyo gihugu kiyobowe n'umusirikare yakoze coup d'etat mu mwaka uheze, akaba yategetse ko abasirikare b'igihugu cy'Ubufaransa bari bariyo mu bikorwa byo kugwanya abagwana intambara ya jihad bakivamwo. Nyuma rero yaho iyo ngingo yo kwirukana abasirikare b'u Faransa umutegetsi wa Mali yaciye azana abagwanyi b'u Burusiya bo mwishira hamwe ryigenga gitwa Wagner Group gukomeza igisirikare cha Mali.
Urakoze Oriana. Ministri w'imari wa Ghana Ken Ofori ata azajya mu ruzinduko mu Bushinwa ejo bundi kuwa gatatu azabajyanwe no kuganira na leta yaho ku bibazo by'amadeni. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Bitegekanijwe ko ibyo biganiro n'abategetsi b'Ubushinwa bizoba ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu w'indwi dutanguye bishimikira ku byerekeye kugabanya umuzigo w'amadeni ya Ghana hamwe no guhumurizwa ku yandi mafaranga agenewe imigambi y'iterambere y'icyo gihugu. Ubushinwa n'icyo gihugu cyahaye amadeni menshi cyane Ghana kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Ghana ifitiye Ubushinwa amadeni y'agaciro kagera ku miliyaridi n'imiliyoni amajana indwi y'amadola muri iki gihe. Ghana ihanganye muri iki gihe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi, yarashitse ku masezerano akomeye n'ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Ayo masezerano n'ay'ingurane y'imiliyaridi zitatu z'amadola. Icyo leta ya Ghana iriko ishimikira ko muri iki gihe ni ugutuma ayo mafaranga yemezwa n'urwego rw'abayobozi b'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI. Umugwi w'abategetsi baserukira Ubushinwa baragendeye Ghana muri uku kwezi mu biganiro vyo mu ntango n'abategetsi b'ubushikiranganji bujejwe ikigega. Batangaje ko ivyo biganiro vyaranzwe n'umutima wa kivandimwe kandi ko vyabaye ngirakamaro.
Diane ni nina hazgue Oriani Tangishaka na Fidele Niyongabo, murakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mbibutse ko ari hano kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikira kuri internet @ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigarara tujyana mu Burundi. Ifaranga rirata agaciro cyane ku buryo butarabaho. Urugero, idolari ry'Abanyamerika na amafaranga y'amarundi ibihumbi bine. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayigezweho na Thierry Vindayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mu Burundi dolari ry'Abanyamerika rirushije kuduga agaciro ugereranije n'ifaranga abarundi bakoresha. Muri kino gihe rigugwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi bine by'amafaranga y'amarundi kuwuje arirondera n'amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana icenda na mirongo itanu kuwuje arizanye. Imyidogo ni yose ku bavunjayi bo ku isoko yo mu Kinywabi bavuga ko birirwa barafatwa baturatuzwa bakanafungwa bagirizwa kuba intandaro y'itituka ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika batifuje ko amazina yabo aja habona bavuga ko bababazwa no kubona abakorera mu mazu yo kuvunja yemewe bakoresha igiciro kingana canke kigasumba igiciro c'isoko yo mu Kinywabi. Bamwe muri bene ayo mazu yo kuvunja bavuga yuko igituma idolari badandaza riguma rizimbye ari uko ibanki nkuru y'igihugu BRB ibaha uburenganzira ikabima amadolari. Umwe muri abati, idolari ndarigurisha nkurikije uko nanje nariguze sinokorera guhomba. Bamwe mu badandaza abo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko mu bitera ubukene bw'idolari mu Burundi hariho n'amahinguriro akomakomeye nka Brarudi asigaye agurira amadolari mu Kinywabi ku badandaza batayahabwa na BRB. Abandi nabo bakavuga yuko hari abantu benshi babitse amarundi mu nzu bahaye bayavunjisha mu madolari ku gutinya ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga yuko azoyahindura ibipapuro bidafise agaciro. Abarongoye BRB bo bemeza yuko ubukene bw'amafaranga mva makungu utegwa n'uko umwimbu igihugu gishorera hanze utaba wisununuye, ariko kandi ngo birava no kubayarondera bongerekanye ku isoko yo mu Kinywabi kuva aho BRB igabanirije ibisati h'amadolari. Bati nta kindi kizomara ubwo bukene atari ukugwiza umwimbu no kwirinda gukorera mu Kinywabi. Desire Musharitse icegera c'umukuru wa BRB anagabisha abafise amazu yo kuvunja batubahiriza ibiciro bimanitse ku miryango yabo ati bitebe bitebuke bazobihanirwa. Aranahumuriza abarundi ko leta iticaye hariho ibyo iriko irakora bizotuma ayo mafaranga mva makungu asubira kugwira mu gihugu. Yamara ntiyadusiguriye igihe ibyo bizoshobokera. Kuva mu kwezi kwa cenda umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibisata bitatu nibyo byonyine biroswa n'ibanki nkuru BRB amafaranga mva makungu. Ibyo ni gitoro, imiti hamwe n'ifumbire.
Murajumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tujye muri Tanzania mu nkambi ya Nduta umurundi uhatuye ejo yaragiye kwicwa n'umukoresha we w'umunyatanzania yishyuzaga amafaranga ye yakoreye hafi umwaka wose atamuhemba umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaduteguriye inkuru irambuye
Iyo sanganya ryabaye kuri wa Mungu imera gato y'inkambi ya Nduta mu matsongo y'abatanzania aho uwo munyenkambi yariko arakorera amafaranga wakijwe yabariye ijya Amerika ko uwo muturanyi yashaka kumwica amuhora amafaranga agera 150,000 yari imaze gukorera mu kiringo cy'umwaka wose yashimangiye ko washaka kumwica ari umutanzania yari yamuhaye akazi hama abura amafaranga muhemba kugira asubire mu nkambi mu gihe yari imaze hafi umwaka wose amukorera Ijuji Amerika jatembele mubitaro, biri mu nkambi ya Nduta, ahuwa muntu ya haki ijo kuichwa, agwariye, aha ya tuganirie, ibyamu wayeko.
Nukuli ya langubise chani bile enze, kwa wale kufatisuka ya lafisi, ashaya kunyicha, bine wachi wadza guhuruza, wadafukati, ni mozi ditabali, mozomu ditabali, umu nkambi wose wachi wa manuka, nugu wose akingu wita, nalafukati, esu na kukula mu wita, ikosa na kutiniri, kila kufishukuli ngano, zimanga nilizubuti mabki wanje, kubera amafaranga wabugize nabi uribuka ko twigeze kuba turi kumwe unkoresha umugandura w'uturira byose uragira nabi urangira nabi cyane amafaranga nayo mfitiye wene arayamenya ntabwo nigeze mvuga nti no mama amafaranga kubona yarankoreje ntampemba ari umutanzania nanje n'impunzi wene yagiriza amakosa gucyo nyine rero yiyumvira yuko nkavura nifuta kumugira nabi rero ashaka kunyitanga
yavuze yuko umuntu yashaka kumwica yari mukoreye akazi mu kiringo cy'umwaka wose kurima kuragira intungwa no gusarura iyo vyeze gutyo bari bamaze kumenyerana ariko ntazi ukuntu yamwihindutse agashaka kumwica
amaze kubona amaraso ariko aca mu mazuru no mu matwi ibintu nk'ibyo naciye ndamubwira nti kweri utsibihanirwe nawe kandi azibihanirwe imbere kuko uri kumuhotera kubusa gusa nta kindi kimwe gusa nacungize ko nsize nkihema iryo niryo jambo nibuka rya nyuma nibona navuze
imigwano hagati y'impunzi n'abaturanyi nazo yamaye yabaye cyane cyane nyuma y'inkambi abatanzania baturanye n'impunzi bo bagiriza impunzi yuko zijya kwiba ibiribwa mu mirima yabo impunzi nazo zikagiriza abatanzania yuko bahora amafaranga bakorera gutyo hari ababuri gwirengero Burundi hari nabicwa mu gihe amashyirahamwe atabakwiriza ibikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu
nka benshi usanga ari nk'iyo fu y'ibigori ayiriye kabiri gatatu idaheza ngo imutembe neza cyangwa bijya bushetsa sanganye n'umuntu nyine nko mu ndaburamugwaza ukagenda rero nyuma rero mu kijijiro kurondera nyine ubuzima nyine kurondera agahera ko kugira ngo utse usume utwishoboye kurya ariko mu gihe rero ugiye urumva ubwiye inyuma y'amategeko murashobora guhura n'umucambazi akakugirira nabi uca wiruka nyine mu mashyamba
igipolisi muri komine Kibondo kiremeza yuko aricyo kigenewe gucungira umutekano kano hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo gusa cyemeza ko kidashobora gucungera impunzi kugira ngo zisohoke inkambi nk'uko biri mu mategeko mu gihe bama basohotse hafi iminsi yose naho bibugije
tunakiri kwamba kuna matatizo mengi nyuma ya kambi na tumekuwa
tulemera yuko nyuma y'inkambi hari ingorane nyinshi cyane kandi tunamutwa kurikiranye kumenya ibere nyuma y'inkambi ikibazo nuko impunzi zamazasohoka inkambi kandi zitemerewe n'amategeko kugira nyuma y'inkambi muri iki gihe rero turiko turakora inama zitandukanye ku baturanye n'inkambi tubabwira ukuntu babana neza n'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania
lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa majirani zao juu ya kuishi kwa amani na upendo
kanini gituma impunzi zisohoka inkambi kujya gushaka amafaranga n'ibindi bitandukanye bikenewe mu buzima abandi nabo bakeneye gukabukanya kubera hari abadashoboye kujya ubushaza n'ubugari baronshwa iminsi yose babaye mu nkambi izo mpamvu zigatuma bahura n'isanganya zitandukanye harimo kwica n'abaturanyi mu bitege bitangwa n'igipolisi hafi abantu 17 barabure gwirengera buruko umwaka utashe kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho Basketball Africa League Mwitsinda rya Sahara i Dakar muri Senegali, Ubukwara Falcons yo muri Nigeria na ABC Abidjan Basket Club Fighters yo muri Cote d'Ivoire rurambikanye, niko se edirwema byifashe bitubungubu.
Urakoze Thomas Kamirindi. Ubu tuvugana ikipe ya ABC Fighters itozwa n'umunya Australia kazi Liz Mills, niyo iri imbere n'amanota 15 kuri 7 ya Kwara Falcons yo muri Nigeria. Nakubwira ko Thomas Kamirindi muri ritsinda cyangwa se iyi conference ya Sahara, usibye ikipe ya Rwanda Energy Group ihagarariye u Rwanda, yamaze gutsinda imikino itatu ikaba yizeye ko izakomeza andi makipe kugeza ubu ngubu. Nubwo menshi afite icyizere ko azakomeza, ariko aracyanganya ikipe ya Reg, nakubwira ko yamaze gutsinda itatu, mu gihe amakipe Abidjan Basketball, Union Sportive Monastrien, Association Sportive de Douane na Stade Marie yose yamaze gutsinda imikino ibiri. Uyu munsi rero ni ubanziriza uwa nyuma muri aya matsinda, hanyuma imikino y'aya matsinda iramutsirangiye tukazakomeza dukurikira imikino izatangira mu kwezi kwa kane mu matsinda ryiswe Nil, imikino izabera mu gihugu cya Misiri.
Hagati aho ngaho ariko iyi Kwara Falcons yo muri Nigeria habwira tsinda na rimwe.
Iyi Kwara Falcons umuntu yavuga ko yatunguye abantu benshi, ni ikipe yo muri Nigeria, igihugu kimenyerewe ko kitabira imikino cyane, gifite abakinnyi bakina mu mikino itandukanye hirya no hino ku isi, ariko kubona irimo gukina umukino wayo wa gatanu itaratsinda umukino n'umwe ni ibintu bitangaje. Thomas Kamirindi
n'uyu nguyu rero kugeza kuri uyu munota ikaba ikiri inyuma mu manota,
iri inyuma kandi amahirwe menshi arahabwa ikipe ya ABC yo muri Abidjan ko ishobora kuza gutsinda uyu mukino. Nanibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko nyuma y'uyu mukino haza gukurikiraho umukino uza guhuza ikipe ya Regio mu Rwanda na US Monastir yo muri Tunisia, ikipe ikomeye cyane ariko yatsinzwe nanone ni ikipe ya ABC yo muri Abidjan. Nanone umuntu yibutsa ko US Monastir nayo ifite iki gikombe.
Akanyuma gato ya cyane niko iyo umuntu akurikiriye imikino kuri za televiziyo, kuki umuntu abona mu tribune mu myanya y'abantu baza kureba imyanya yose nta bantu barimo?
Iki ni ikintu abantu benshi bakomeje kunenga igihugu cya Senegal kubera ubwitabire buke cyane, ariko nanone yukurikije ibiva muri Senegal bavuga ko iyi arena bayubatse kure cyane ku buryo bigora abaturage kujya kureba imikino.
Edi Rwema, urakoze rero ukomeza udukurikiranire iyi bal. Ni ukuvuga Basketball Africa League, ni conference ya Sahara irimo kubera i Dakar muri Senegal. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, ubukene n'ibiciro, ibiciro by'ibicuruzwa muri rusange n'iby'ibiribwa by'umwihariko biragenda byiyongera. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije arabiganiraho na Professor Lionel Remesha wigisha muri kaminuza Alliant International iri mu mujyi wa San Diego muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Aime Pascal Nduwimana umwe mu bakiri bato mu Burundi bagerageza gutangiza imishinga ibyara inyungu. Ni Professor Remesha utangira atubwira ukuntu abona ibi bibazo.
Ikibazo cy'urwaruka rudafise akazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi, kiraje ishinga ibihugu byinshi, ariko hari aho ari ikibazo gikomeye cyane kubera uraze nk'imitigiri y'urwaruka rudafise akazi, hari aho usanga igitigiri ari kinini cyane. Kandi nk'uko bivuze muri iyi myaka iki gihe turimo, ama ekonomi menshi, ubutunzi bwinshi bwo ku isi hariho bwagiye buratituka kubera ingorane zagiye ziraba ku isi. Hari ingorane yo kuronka ibintu bya supply chain, kuronka ibintu biva bikorwa mu bindi bihugu kubishikiriza igurishwa ry'ibintu byaratiriganye gatoyi kubera ariho ishyira ikicugurura COVID igabanutse. Ariko urumva icyo kibazo cy'urwaruka rudafite akazi ni ikibazo ibihugu byinshi biko birageza uko umwenegihugu bitorera umuti.
Tukivuga kuri icyo kibazo nyine, murazi ko imbere y'uko haba nk'ibyo muvuze ubukene bwo gushikana ibidandazwa aho bitezwa gushika kubera imvu zitandukanye zirimo n'ikiza cya COVID, ubushomeri bwari ikibazo gihambaye cyane rwose, cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ubu rero bikaba byarunyutse ikintu mugwaruka cyane cyane uheje kaminuza bwo gukora niki muri kiye kugira ngo ruve muri ivyo bihe bigoye cyane cyane kuri ubwo gwaruka rubagwara koze ibishobotse byose rukaja mu mashuri.
Icyo kibazo ni kibazo kimeze neza kuko ugwaruka dufashe ugwaruka rudafite akazi hariho ego ubwo gwaruka rwahirira amashuri rwaronse inyigisho mu bigo bitandukanye ariko bikamera nk'ibagora kuronka akazi ari mu bihugu byabo. Tuwe dufashe nk'ugwaruka rw'u Burundi ni nk'uko twafata n'ikindi gihugu kubera henshi nabone hari ugwaruka rudafite akazi ariko dufashe nk'akarorero nk'ugwaruka ruri kororondera akazi bashobora gusanga ubuzi budakwiye budashobora kubakwira ariko icyiza ni uko ubu ugwaruka rurashobora no kurondera akazi mu bihugu bitandukanye kubera ari nko muri East Africa ari nka abari Burundi ashobora kurondera akazi muri East Africa ikaba ashobora no kurondera n'akazi mu mashyirahamwe mpuzamakungu ariko ingorane ihari ubu inzitizi ugwaruka rukunda kuronka ni kushobora kuronka information yaho bahara akazi icyo ni kintu ariyo iyo izo information birashobora kugorana kuronka kumenya akazi kariho karatangwa. Ikindi nacyo ni ubushobozi kuko ubu henshi abatanga akazi ntibikiri nka kera. Kera niho kenshi wasanga amakompanyi yaragira itangazo bakavuga ko bagomba batanga akazi bazotangisha ibibazo hari aho bakibigira ariko henshi nk'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa andi mashyirahamwe yo mu bihugu bitandukanye eka n'amashyirahamwe menshi basaba yuko ugwaruka muko ariko barasaba akazi baja kuri bakoresha internet bakoresha ubu buhinga bw'ubu bakaja kuri ordinateur hanyuma bagasaba bakarondera akazi kuba akahari hanyuma bakiyandikisha. Ibyo nabyo biragora kuko nk'ugwaruka ruriho rugeze amashuri ibyo birasaba amahera kugira bashobore kujya kuri izo za internet si bose babishoboye hari abo bica bigora.
Na burya mu bihugu bimwe bimwe bikiri mu zi y'amajambere kuronka internet urinda kuja nk'ahantu ikibanza kizwi aho bya bita mu cyber cafe
oba nk'ibyo bisaba amahera ugasanga ugwaruka nyine ruriko rwaheje amashuri rwakoze cyane ubwo bushobozi barabubuze ushobora ko akazi atagashoboye ariko nuko baba babuze ubwo bushobozi. Aho rero niho nk'amaleta aba akwiye kwiyumvira ukungene bashobora gufasha muri urwo rwego mu bihugu byinshi nk'ino nko muri Amerika hariho ukungene bafasha nk'ugwaruka hariho nk'amashyirahamwe afasha abazita ngaha San Diego hariho yitwa San Diego Workforce iyo ni ishyirahamwe rifasha cyane cyane nk'abantu badafite akazi ariko cyane cyane bafite n'imigambi yo gufasha ugwaruka rudafite akazi bakabafasha kurondera akazi bakabafasha no kubaha imyimenyerezo y'akazi kuko ugwaruka ingorane bahora bagira iyo bagiye kurondera akazi ariko usanga amakompanyi abasaba ko bafite experience ariko umuntu ariyageza amashuri ntabayifite.
Icyo ni kindi kibazo gihambaye cyane rwose ariko nashaka kubwamenya na mbere ko muri mu Burundi Heme Pascal Nduwimana mutubwire ikibazo cy'ubushomeri eka kura akazi n'ukura icyo gufungura mu bakiri bato cifashe gute muri iki gihe.
Bo murakoze cyane no kumbaza icyo kibazo sigutse hano i Burundi kandi ni by'ukuri kenshi bakunda kuvuga ubushomeri ni byo kubera bigusanga ari benshi cyane kandi murazi yuko leta nayo nyine niyo kwita akazi abantu bose niyo kwita akazi urugwaruka rwose ariko turashima ingene ubu leta kandi uhereye kuri Sebarundi yanabwiye urwaruka ati nyabona ntimwige ati murondera akazi muri leta ati nimiga akazi ahubwo ati mwiga ingene akazi kova muri mwebwe. Rero ni ikibazo kiri ku isi yose biraje aho usanga ugwaruka ari rwinshi cyane amaleta nayo akanabwira ugwaruka ati nimurondere imigambi. Niyo mpamvu rero ubunye leta yacu uhereye kuri Sebarundi yavuga ati ugwaruka nyabuna urondera kazi acahiriza murazi uko tunafite nakazi na kiwe ana misasi n'umujana ati ugwaruka no kuvuga ko ari mugenzi wacu ugwaruka rero ubu ni wacu ugwaruka gwaravuye hasi ngo duhangane rero n'iki kibazo fita ko ari ushomeri mu kwironderera ubuzi niyo mpamvu usanga benshi ubundi baravuye hasi mu gushiraho ama NDC mu gushiraho ama cooperative kandi rero twebwe twanaciye ubwenge ubu muntu ntarati nize ibicanke ibindi arashobora kuba yize iby'ubutunzi arashobora kuba yize iby'indimi arashobora kuba yize iby'ubumenyi arashobora kuba yize ibyo kubaka mugabo ugasanga ari umudandaza ugasanga afite ibindi bintu akora ubunye turazi ingene isiriko irahinduka ukaraba ingene ikirere kiri murabona imyuzure murabona intambara ku isi murabona ibiza ubu twarafashe umugambi rero wo kwibako tukagira rero ama cooperative rero abari intumbero y'uko isaka ubushomeri ko hari ubukene ko bahangana nacyo abajene rero ino baraciye ubwenge bari mu makoperative bari mu migambi yabo bari mu mashyirahamwe atandukanye
iyo migambi niyo duhava dushimikira ko na Professor Lionel Lemesha kugira ngo atubwire uburyo nyabwo iyo migambi yokora ikatsimbatara ikagira ikaba imigambi itsimbataye neza cyane rwose. Lixon muraho mwiriwe muhiga Wilson
ndi mu gihugu cya Canada.
Muri Canada murakumi ngaho?
Ego turakumi.
Turi kumwe n'abatumye babiri tuko tuvuga ku kibazo cy'ubukene hamwe n'ubushomeri mu gwaruka murafite ikibazo murafite cy'imvise.
Ego njyewe ahanini ikintu nashaka intera nashaka gutanga ikibazo kiri mu bukene cyane cyane mu gwaruka cy'ubukene kiri mu gwaruka nyibaza ko ahanini kiva kuri mu misambi si yose bitewe n'ikiza cya corona cyabayeho turabona ko hari habaye ibibazo by'ubushomeri hari habaho ibura ry'akazi ariko cyane cyane rero bigeze mu gihugu cyacu ugwaruka nk'abantu novuga dufise bari mu biharuro binini bigize population yacu urumva ko aribo baca babangamirwa cyane n'ubwo bukene rero ahanini kino bimva ko nibaza ko ari ahanini twebwe mu muco wacu cyangwa mu migenzo yacu hari ukuntu twakuze tuzi yuko umwana yagiye ku ishuri akiga agaheza ibyo agiye kwiga cyane cyane ari byo bimuhakaje ahanini ugasanga ibyo twebwe twumva ko ari byo bimuhakaje urabye by'ukuri sibyo twiga mu gihugu cyacu kuko urabye nk'abantu benshi uno munsi bahejeje kaminuza ariko badakora ibyo bize nibo benshi cyane kurusha abakora ibyo bize rero nibaza yuko ahanini leta yacu yohindura sisiteme yo kwigamo kuko umuntu akamwigisha ibintu bizomugirira akamaro ibintu bizomufasha muri kazoza kiwe kuko hari nk'abana benshi usanga bafite impano zo gucapa kuririmba impano nyinshi zigiye zitandukanye ariko ata amashuri ahari usanga uyo muntu aragiye kiga ibyo bindi bisata muri yaba muri secondaire na kaminuza ahejeje akabura akazi kubera ko n'ubundi yize ibintu atiyumvamo ibintu adashoboye. Ego ikindi naco nibaza ni ibi bintu by'uko kenshi usanga hariyo n'abantu bahabwa akazi badashoboye rero novuga umusaruro cyangwa umusaruro bamuke kuko umuntu yahise arakora akazi adashoboye urumva nawe bidasarura biba bike kandi bigatuma n'ubundi buzi butaboneka. Icyo ni ikintu nacyo nyine mbona kibangamiye cyane cyane iterambere ry'igihugu bigatuma n'abantu benshi batabona akazi. Murakoze
bisa na Nixon na Professor Lionel Lemesha ikibazo cyo kwigisha ibintu bitandukanye ni kibazo abatetsi n'abajejwe za kaminuza bashobora gusubiramo kugira ngo baze batange inyigisho zituma abahejeje bashobora kubona akazi bitagoranye.
Egome izo programu tuza gusubira kuraba inyigisho batanga ku banyeshuri kuva mu mashuri y'intango ayisumbuye reka na kaminuza kuko ubu igikomeye nuko n'ukuraba nakarorero k'ibindi bihugu ukomeye ibindi bihugu ari nk'ubuhindi cyangwa Philippines n'azi nakarorero cyane zagana tuvuge nk'ubuhindi mu buhindi muri education system yabo barayiraze barabona ko bashobora kuyihindura abanyeshuri babo bakabigisha cyane ibintu byo mu bisata cyane by'amahanga.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru, maze rero umugoroba mwiza.